wibaziki ikiganiro kigumwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
kwa kure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
Shobora kudukurikira ku rubuga rwacu rwa Facebook, mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa YouTube ikibiriraho no kuvuga live ikariroho dutangure ikintu kigana cyacu tubamenyesha ku munsi tuza kuganira kujanye no kwigenekezo rya 15 ntwara ntihari ku munsi wa mbere uheze amakungu yahimbaje umunsi wo kugwanya amabi yakorerwa akorwa n'abapolisi. Wibaze ki kuri ayo mabi akorwa n'abapolisi ufatiye mu gihugu cy'u Burundi ayo mabi mbega yo bayibonekeza nkuko mumenyereye rero turasanga turungira amajwi yanyu ariyo bita audio canke mukatumkira ubutumwa bwanditse ariyo message mushobora kutwandikira mu gicice ku rubuga rwacu rwa Facebook canke YouTube. Reka rero tutangure kino kiganiro cacu nkuko tumaze gucegwa iminota ibiri. Reka dutangure n'umunywanyi wacu wa mbere Damascene niko yagize ari mu ntara ya Muramvya. Reka adushikirize icyumviro cyo
ndahari miriwe imyaka yahetse twarayibonye, twarayibonye imyaka yashize twarayibonye, twarabonye nyene umunyagihugu afatwa nk'akayabo ya munyagihugu ahohoterwa twarayibonye. Ego makarobero ahangaha mu isoko nkuru ya Bujumbura yahiye, aba bantu bidandariza ikintu usanga bariko barironderera karasiyo ka buri munsi ko bararira ko akarasiyo k'abana abakenyezi baba bariko bidandariza ikintu ngaha muri fisi usanga bariko biruka kumwe nk'inzeya nk'abasuma babiruka kumwe nk'intuze nkuko umengo ni n'abanyeshamba kitabaho nkumengo sabantu nkumengo sabanyagihugu mu bandi yemwe nkuri twe tubona henshi nyine umupolisi igenza nabi nyine umupolisi atubaha ikiremwamuntu umupolisi afashe umuntu umengo afashe ikintu kitagira ubuzima ikintu cy'igikoko ikintu kitagira akamaro ntibazi no gufata neza umuntu nimba ari ikosa yakoze ngo bamufate neza baramukubagura baramufata nabi usanga bamutwara nk'ikintu nyine kitagira valeri irabura bagafata mu izosi yabura agafata amapata ipata akaba ariyo bagenda barakwega aya nukuri aya turamaze kubona nyiri igipolisi cyacu cy'u Burundi kimeze gikora ku munyagihugu. Ego urumva ni bene uko rero tubibona
ikiganiro wibaze iki kirandanya twibutsa bariko baradukurikira yuko ari iminsi yose ku wa mbere ku wa gatatu hamwe no ku munsi wa gatanu. Reka tubandanye kino ikiganiro cyacu n'akaririmbo hama tubandanye twakira abanywanyi bahagenzamo
mwaramutse neza icyo mvuga ku mbabi akubwa n'abapolisi ingamba z'igihugu cyacu ibyo ntawe ukurigara bigaruka ko nta muntu nta muntu n'umwe atazi amabi abapolisi bakora iyo nagana si ibyo kuvuga ko nta muntu atabizi w'umwana mu gihugu cy'u Burundi abo barakora amabi ateye ubwoba nibo batumye n'igihugu gisubira inyuma amabi yose igihe nuvuga ntarimi akugwa mu Burundi hamwe apfa ku bapolisi abo ndabita abahungu banye umutekano w'igihugu ndabita abapolisi b'igihugu kuko byinshi biva kuri bo kuko n'abantu b'inkozi z'ikibi nta kintu cy'akamaro na kimwe bamaze ku bwanjye rero nabakuru bakavaho ko nta kintu na kimwe bamaze atari uguhungabanya umutekano abo nta kamaro bafitiye igihugu rero atari uguhungabanya atari uguhungabanya igihugu abo nubwo ari isoko ry'intandaro y'amabi yose yabaye ngaha mu gihugu abo rero ibi bakora nta n'uwo bije nta n'uwo wita ngo bishobore kuko biyarengeye ubwenge bw'abantu kuko nta kintu cy'akamaro na kimwe bakora atari ku uhungabanya ibyo wabonye byose ni ibintu bavuga ni nta kintu bamaze akaroro ka hafi ni utanga nako umupolisi aka kurasira umutagisi mene ngaha ku gituro kizamusaga kanyosha aho yaje umuntu n'ibigira nkaranga nuko amubwiye ngo ngo ahagaze nabi umwe nkurikiye nawe utanka agirwa ibikoresha ibinyoma akivuga ngo yamurashe ngo ngo reka mwakinywa kumbe nawe yamurasiye yibereye mu modoka yamurashe ari mu modoka amurasiye mu modoka yani bose barabona bari kumugaragara barorera ntiyatinyutse kubesha avuga yuko yamurashe ariko amwaka inkoko ibintu ukaca umenga nawe yari ahari wenyine nta banyagihugu bari babibona bari bahari babibona amabi bakora ntawe bashobore nka yohera mu gitondo agashaka ku mugoroba ariko aravuga reka umuntu ageza kuko gusa icyo bakora ni ibintu bakora ni ibintu bibi ata kintu cy'akamaro na kimwe kirimo bishobotse bo kwikebuka mu ikena arabyadora mvuga ko ari ibintu bifite akamaro kuko abarundi barazi ubwenge baraca ubwenge ntibakibeshwa n'ibyo ari byo byose nuko nuko ndabibona murakoze
kiganiro uyu azikikirabandanya kuri radio Inzamba gatika kawe tubandanye mu gisagara cha Bujumbura aho umunywanyi wacu Jean Bosco ntize agira nawe nyene icashikirije ari hi Buterere
nibonetsa hano mu kiganiro muziki kuri uyu munsi mu mpuzamakungu wahariwe kugwanya amabi kuko ni gipolisi mu gihugu cyacu ni yara mu Bugesera kifise ishusho mbi ifise ishusho mbi mu cyo gihugu cyacu gipolisi cy'uru mukama ntawe ugitera amashuka ndakubaze kugira ngo hari ibyiza umuntu yavuga mu gipolisi cy'uburundi aya polisi cy'uburundi n'abantu bigenza nabi abantu bigira ibihangange bigira ibikoko polisi cy'uburundi kirahuye umunyagihugu cyane akaburiro turabibona hirya no hino nyine usanga umupolisi ariko arahohotera umunyagihugu akaburiro turi kuturaraba muri iyi myaka ihetse imyaka wanashaka reka tuhere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu twakiye tubona igipolisi kigenza nabi igipolisi gifata nabi mu Burundi gifata nabi ubuzima bw'umuntu ubuzima bw'umunyagihugu bw'igihugu cy'u Burundi twabibonye nyine bafatwa nk'ibikoko bafatwa nk'ibintu nyine bitagira akamaro bidafise icyo bimaze mu gihugu eko rero nuko bimeze nuko tubibona twebwe
Shine.
turabandanya kino kiganiro cyacu twibutsa abariko baraha dukurikirana yuko tuho tuganira n'ibijyanye no kwigenzereza rya 15 ntwarane hari ku munsi wa mbere uheze aho amakungu yahimbaza umunsi wo kugwanya amabi yakogwa n'abapolisi ho bawibaze kikura ayo mabi akogwa n'abapolisi ufatiye cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi ese mbega ayo mabi hiyo bayibonekeza ha nk'uko mumenyerere tukabasaba mukagira icyo mushikije mwaba mucisha ku rubuga rwacu rwa WhatsApp ikaha mushobora no kutwandikira kuri Facebook cyangwa YouTube yacu. Reka tubandanye rero kino kiganiro cyacu twumviriza undi munywanyi Alexandre nawe nyene aragica ashikirije ari mu ntara ya Gitega.
Ndabaramukije cyano aba leta y'u Burundi nuko yo kwigisha abapolisi bakamenya gukingira umunyagihugu kuri igipolisi cyagira abanyagihugu gikingira abanyagihugu nk'akarorero notanga kuntu abapolisi bahohotera abantu uratubibona ngaha mu gisagara cya Bujumbura ahahotse hari isoko nkuru ya Bujumbura aho umupolisi yigeze kurasa umutaximen aho ku gituro cyo kwa Diko taximen yitaba Imana murabona n'ukuntu abapolisi biruka nyuma yaba abapfasoni batandaze karanga aya maparking y'amabisi aho izo ko nkuru ya Bujumbura aho niho kuri igipolisi kiruka kuri bamwe batandazo ivyamwa abagore batandatu ivyamwa mu soko aho izo ko nkuru ya Bujumbura igipolisi kigasanza ivyamwa vyabo nyende ivyamwa nyene bitwiye bagasanza zara bose aho ariko batandaza utuntu twerekeye isombe ukabona baradisanzajije bagasanzaza ibintu byabajya bapfasoni ari ibintu bita bijyanye by'ibiharage ibiharage biba bazanye hajya gushora bakabisanzaza nicyo gituma kubera igipolisi gikwiye kuraba kikaza kirafasha abantu aho kibasanzariza ibintu sawa tugira amahoro murakoze
tubandanye ikiganiro cacu tugaruka mu gisagara ca Bujumbura Eric Rukunda nawe nyene aragira ico ashikirije
igipolisi cacu cy'u Burundi na manuka gifise muko gikora muri koga cyacu nta manota nayo vuba kuko umunyagihugu abonye umupolisi amubona kumwe ngo ni igikoko abona kumwe ngo n'umuntu umunyakibi umuntu nyine umwica umuntu nyine atakiza kimurimo umupolisi umuntu wese umunyagihugu amubonye amubonamwo ikibi amubonamwo ubukoko amubonamwo ikintu cy'ubugizi bwa nabi umupolisi mu gihugu cyacu ntarabwa byiza n'umunyagihugu kuko baramaze kwiha akamenyo baramaze kwiyekana ishusho mbi bamaze kwiyekana ishusho mbi ku munyagihugu no mu makungu igipolisi cyo mu Burundi ntikivugwa neza nta manota gifise amanota cyoronka kuko uko gikora mengo nta mategeko kigenga nta mategeko mu gipolisi bafise mengo bakoresha amategeko yo kubahiriza ikiremwa muntu yo kubahiriza agati y'akazi na muntu yemwe oya n'ukuri nta kintu kabisa mu gipolisi cy'u Burundi cyacu aya
Tuandanya kiganiro chachu hui unaho dukulikire Emanuele Niwizi ichegira churongo yerige iteka aho yemeza yuko ayumabi akogwa na wapolisi iwonekeza mugihu kuchuburundi reka tumtegeo.
Huko makungu yiruka amabi akogwa na wadizi mputano wita wapolisi muhalizi iteka buga ko wama ubona mubwirenye wamubona ndonka ko ariho abantu bahohotegwa bahutse nabo bari bageze kubakingira mbere kugeza naho babaka n'ubuzima ariho ibiheruka gushika aho mu kera muri ukwezi kwa kabiri ibihembe yani mu ntango z'ukwezi kwa gatatu mbere aho mu gisagara cya Bujumbura ku isoko ya kera umupolisi yarashe utwara umuduga imuduga yo kwinjiriza mu conducteur de taxi voiture aramurasa amuwagiriza ngo yahagaze kandi yamuhagaritse iyo ni icyerekana yuko atari kubesha ko ari ibintu by'amabishika hama rero kibabaje ni uko bikorwa n'abantu baza amategeko abantu baba bafise mu bikorwa bya minsi yose ari gukingira abanyagihugu umutekano wabo hanyuma kandi n'amategeko baba bahawe harimo kudakoresha ingufu basanganywe bahawe n'igihugu nshaka kuvuga ibiganisho ruhoho kuko niyo akazi aho ngira ngo kugira ngo yabikoresha ateze kubikoresha afise uruhushya wamutwara kandi hamwe bivuga akaba ari ibya nyuma izindi nzira zose yateze gukoresha yazihegeje.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nikiteka igituta, nikiteka ifugavyo, nikiteka nirera usenga, nikiteka no kuri na muntu numwe yokumva ivyivuga ngo bikaye, yokumva ivyivuga igiteka ngo ivuge ngo ikirashikuze ngo ikavuge ibitarivyo. Aya, aya. Twebwe yari igitekere kiravuga turabishije icyago kandi turabyemeza ko ibi kiravuga ukuri rero nuko nuko bimeze kuri abo bajana betu nk'abajana betu nuko twazi nuko kandi tubyibaza kuri bo twe tubibaza ko byinshi tubibaza ko ibintu byinshi muri bo. Sinzi ko aribyo bigishijwe, sinzi ko aribyo bakuye he, sinzi ko ari inyigisho biga bigishwa n'ababarongoye, sinzi nuko ububisha bafise ububisha bararenze, bararenze, bararenze kabisa. Ego, saa rero murakoze, murakoze, nuko twese twariko turabyumva kandi tunabyibutsa.
Nyuma y'iryo jwi ry'uwo munyagihugu atashimye kwivuga izina kumvuza umutekano wiwe reka twongere dukurikire Emmanuel Niwizi icegera c'uburongoye rigiteka aho akibura abapolisi muri rusangi ngo kuvavanura niyo nyifato reka tumutegeye
cyane nuko kebura abo bantu n'abatarabikora amenye yuko afite amabanga akomeye cyane ko ihoho cyangwa ingufu bafite atari izo guhohotera ubunyagihugu atagira ingufu ahubwo ni izo kumukingira no gukingira igihugu gukingira ko ibyaha ntibibandanye biba no gukingira umutekano wa bene igihugu aho rero muri rusange bamwe hari aho bibaza yuko badashobora guhanwa nuko batoshya rwose ko mpera igihe zose arashobora gucibwa urubanza ejo cyangwa ejo
Ni kuri iryo jwi rero rya Emmanuel Nibize icegeye icegera ca curongoye lige iteka duciye tugarukiriza ko kina kiganiro c'ukuruno wa gatatu mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yo mpi Alex Kezane kandi abashikize ikiganiro mwingabo ijo matwe 19 kubw'Imana tukaba tubifurije kwandwa mu byanyu no mu banyu na buta
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message canke uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
Wibaziki.